Hapa ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Nkuko bisanzwe umunsi tuganira n'abakenyezi canke abigeme ubuzima bwabo, amagara yabo, ibintu byinshi bijanye nabo n'iterambere ryabo. Uno munsi rero nkuko bisanzwe nje tujye kuganira turi niteka ryo kuganira n'umupasoni yitwa Gloriose Ntakirutimana batazira muduri akaba acuraranga rimwe mu bikoresho kama by'igihugu cy'u Burundi. Abatari bake baramaze kumumenya ku ndirimbo ziwe, ku bikorwa byiwe akora mu gihugu cy'u Burundi. Niho rero tujye kuganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi atubwire byinshi kuri uyu mwuga arimwo kugira ngo naba muri inyuma abigeme cyangwa n'abandi bakenyezi bifuza cyangwa bashobora gutangura uno mwuga nabo nyene bamenye byinshi kuri wo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ibyo bya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ni kandi mu buryo bwo kuganira n'abakenyezi muri iki gihe cya cy'ukwezi kwa gatatu mwaka 2021 ukwezi dusanzwe duhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi neza na neza iyo ni itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu. Reka rero nawe nyene atubwire uwo munsi ngene yawuhimbaje n'ica wiyumvira ko muri rusange. Reka twakire umutumire wacu Madame Gloriose Ntakirutimana, turaguhaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze bakenguruki.
Turashimye kandi ko nabafashe kano kanya ko kuganira natwe muri kino kiganiro muri isanga. Tugiye kugira tubanze tukumenye, batarakumenya, batakuzi, batarakubona, nubwo hariho byinshi abantu bamaze kubona ku mbuga ngurukana bumenyi bijanye na wewe, ubuzima bwawe n'ibikorwa byanyu. Madame Gloriose Ntakirutimana ninde kubatamuze?
Ego muri make nitwa Ntakirutimana Gloriose, batazira muduri, batazira shengero, batazira jambo n'andi mazina agendanye n'indirimbo bagiye bakunda. Nkaba ndi umubyeyi w'abana batandatu, abahungu babiri n'abakobwa bane.
Murakoze cyane rwose. None umwuga wawe wo kuvuza umuduri cyane n'ibindi bikoresho kumba ushobora kubukoresha umaze n'igihe kingana gute muri make?
Umwuga wo kuvuza ibikoresho kubukire angisho kavukire umwuga n'uburirimbyi. Ndi umumizisiyene nkaba n'umukompozitrise, himba indirimbo ariko nabitanguye nkiri umwana narigana nyokuru abyara papa yaravuza ikintu kimeze nk'igikunga kingana n'igisabo. Aho niho mbyamura kuko ndafise na badata bacu baririmba, urumva ni ingabirano ariko bita mu rurimi rw'amahanga eredite.
Umva byavuye mu mujyi.
Rero natanguriye mu makrebe mu migwi itamba, nkajya nkompoza n'indirimbo z'intambo, urumva ndabyina. Hanyuma nsomye ijambo ry'Imana nsanga riranyemerera kuvuza ibikoresho kavukire, imiduri, amakembe, inanga. Ego rero ndabitangura muri 2010, mwaka 2010 niho natanguye kubyimenyereza ndi mu mugwi witwa Akiwacu Band, waje mu nyuma ariko abatama babakambwe bitwa batorobeka niho batambwe kumenyereza banyigisha naho nje nkikompreze ndirimbo ama nkicurangira n'igicurangisho kanaka kijyanye n'umurya w'iyo ndirimbo n'injyana.
Reka twumve imwe muri izo ndirimbo hama utugire ibijyanye n'iyo ndirimbo.
Yego.
Karyoshye cyane karimo amajambo menshi atandukanye arimo ubutumwa butandukanye kumbure kubatakazi cyo kari kagamije uwo tubwira byinshi kuri ko.
Ego ubundi umuririmbyi uwo ari we wese aririmba ahimbaza Imana, aririmba by'akaranga, aririmba profane se n'umuvugishwa cyane cyane n'umuvugishwa w'ubuzima bwiwe. Iyo ndirimbo nayihishuriwe maze gusoma Bibiliya ndasoma abadutanguriye ba sogokuru Aburahamu mu kwizera, ndaraba ubuzima babayemo, ndaraba uko ingene bizera, ndaraba ubutwari bwabo, ndaraba ubuhigi, kandi nsanga ubuzima tubayeho buratandukanye n'ubwabo. Ndibaza ikibazo, none twe ko mwe mu yera yatumanukiye tukaba dutegerezwa gucika ahubwo, kubera ko mwe mu yera bamuri twebwe tukaba dutegerezwa gucika abahize ahubwo gusumba, nkaba mbona yuko abo muri ururunganwe atabuhizi dufite bushobora gusumba ubw'abajya ba sokuru. Ntangura rero gukompoza ndayita intasho. Ofete mu bisanzwe umuntu atashe umuntu akumbuye, nimba batutahije ntibadutahije kubera ko bashaka ngo tubasangeyo vuba vuba ducenyutse mu myaka nk'iyo dufite, ahubwo baradutahije batubwira bati mucike intwara ahubwo cyane kubera mwe mu yera aba muri mwebwe nta kiza ka bushungwe ngo yisubirire mu ijuru, ahubwo muri abantu iminsi n'iminsi. Uwo nyine niwe ntwari, niwe wo kubazandira hano. Iyo ndirimbo rero yaranyigishije itwa ninjira rwose byimbitse mu bakenyezi b'intwari babayeho mu gihe cya kera. Dusoma muri Bibiliya barimo ba Debora bahagurutse abashingantahe baneshejwe ku rugamba mu gihe cy'abacamanza, ba Esteri ukuntu yatinyutse akarinda akagenda imbere y'umwami ngo n'abayuda bakire bari pfa bose. Ntabwo rwose ukungene yakurikiye nabukwe asa n'umugabo yitega adiga kuzoronka mugabo ubwo rukundo ndafata nk'ubutwari ko nta mwe muko atanze mu yera yari afite ubwo butwari bwavahe. Nsha rero numva ko ari intasho, ariko arantasha ati nawe ukunde naho bitoshoboka yuko ukundire ndaba ba Eliya Elisa ntango ukunge n'amavuta bari bafite yasa nakorana na mwe mu yera, kandi mwe mu yera niwe Mana. Rero ndavuga nti amavuta ni ubutunzi kuko ayo mavuta bari batekeye niyo agenda akora ibitangaza turabana agenda avana mu madeni abapfakazi. Murabona n'igihe Elisa yari amaze imyaka irenga ijana yapfuye amagufa yiwe yazuye umuntu bagiye kumufuba kumuhamba bumva amatata arafuze bariko baragwana hirya yabo baca bata ikiziga hejuru y'amagufa ya Elisa kiza kibakurikiyeho cyatanze imuhira. Ubwo ni ubuhizi, nizo ntasho nshaka guha aburunganwe rwanjye, abakenyezi b'uburunganwe rwanjye, abigeme ngo bahaguruke nk'uko ba Debora bahagurutse bakagwana, kandi bakagwanira agateka kabo k'abakenyezi bakagwana n'agateka k'abashingantahe. Numva ari uko noyisobanura.
Ni ubutumwa buhambaye, ubutumwa bukomeye cyane rwose, kandi indirimbo zanyu zirimo amajambo akomakomeye, ni nacyo gituma kumbure abatari bake bakunda kumviriza indirimbo zawe. Hariho abazumviriza bifuza kumva indirimbo kama z'igihugu cy'u Burundi, harimo n'ibikoresho kama. None dusubira inyuma gato, abaririmbyi bakoresha kandi bakina ibikoresho kama mu Burundi b'abakenyezi muri benshi?
Oya, turacyari bake rwose, ngo ntibarijukira kubivuza kuko hariho kirazira mu mico n'akaranga by'iwacu bituma abigene n'abapfasoni bitinya. Icyo rero ni intambamyi ikomeye cyane mu guhagurutsa iyo ngabirano. Tuvuge murabona musomye muri Bibiliya, Bibiliya iratwemerera iravuga ngo muvugirize Uhoraho impundu agashako k'ingoma, muyivugirize ibifite imirya byose. Bibiliya ntivuga ngo mwe bashinga ntahe muvuze impundu, muvuze inanga. Oya, iravuga ngo ibihumeka byose bivugirize Uhoraho ibicurangisho by'imirya. Rero nanjye ndahumeka ahubwe uko guhishurirwa nagize njyewe basha njyewe n'Imana yabimpaye, ariko hari igikorwa gikomeye Imana yanshize ko ntegerezwa gukora kugira ngo n'abandi bakanguke kandi bakangukire ingabirano yabo izahabona.
Uravuze ikintu gihambaye cerekeye ibyo wasomye muri Bibiliya bivuga yuko imana idusaba kuyiririmbira dukoresheje ibikoresho bitandukanye ariko ikaba itavuze yuko igikoresho runaka cokoreshwa n'igitsina gore cyangwa igitsina gabo none nk'ijambo nk'iryo cyangwa ubutumwa nk'ubwo iyo ububwiye abagabo babyakira gute babivuga kwiki cyane cyane mu mico kirundi yuko nk'uko babivuze hariho zakira zira nyinshi ku mugore ku mukenyezi ku mwigeme bo babigishura bate
ego si benshi babikunda utusanga bikengeretse ne nkanje ngitangura kuvuza umuduri naratakaje abagenzi abakenyezi twagendana twaririmbana twatambana bakavuga ngo umuduri ntubwo nta mukenyezi avuza umuduri ngo nta mwigeme avuza umuduri iki nsana hari je natanguye gukora umuduri no kuko iminwe ninjye nabitanguye ariko kubera ko nari nabihishuriwe muri Zaburi 81 murongo wa gatatu na Zaburi 50 birabinyemerera rero niba kwe nagiriwe ariko muri iyo minsi yo gutangura muri 2010 narabatakaje abagenzi kubera baravuga ngo nikiranga ngo n'ibintu bya kiranga ibintu kandi nta atawusumbye abarundi kwemera imana no kwakira imana mushobora byose rero hari n'intambamizi imeze uko abagabo nabo bati oya nta mukenyezi wo gukubita ku ngoma kandi ikiremwa muntu cyatanguriye ingoma cyatanguriye abandi gukubita ingoma ni Miriam mushiki wa Aroni na Mose usomye Bibiliya niyo ndirimbo intasho irabivuga ati ntutinye niwihende ni nanjye ingoma naravuza iyo niyo ntasho izo nizo ntasho Miriam ariko arampa mu ijambo ry'Imana rero kirakira yo mico y'iwacu iratuma n'akaranga kumwimerere cyangwa icyagezwe cy'uhoraho gitinduka
ku mico kama y'igihugu cy'u Burundi kumvure kuri icyo hino waruvuze cyerekeye ingoma Uburundi abarundi muri kahise bahaye ingoma n'ibihimba byayo amazina n'insiguro zitandukanye kumbure bihava bituma bahagarika canke bankira umukenyezi n'umwigeme kuvuza ingoma ariko kuvuza umuduri nko ku mukenyezi cyangwa umwigeme yobakunda ibyo ukora nawe nyina kumva afise izo mpano mu mateka canke muri mico kama y'u Burundi kuvuza umuduri hoho bisigura iki bankira iki umukenyezi n'umwigeme kuvuza
sinzi iyo byazananye babivuze uko byo ku ngoma birasiguritse kandi bitegerezwa kubaha umuco n'ayo mazina bagiye bahaye ibice bimwe by'ingoma birabanane n'ibice bisa n'ibice bigize umupfasoni n'umwigeme icyo kiratahuritse rwose ureta agashako k'ingoma kamwe bavugiriza mukwa kajya karemewe ariko ingoma nyene yahawe iteka n'itekane n'icyubahiro ibya ntituyemerewe ubwo umuduri turawemerewe n'ijambo ry'Imana kandi no mu mico n'akaranga by'igihugu cyacu ntibibuza ni ibintu byazananye gusa mu mitima y'abantu bakabyita nk'ibintu bikengeretse by'abantu bo hasi cyane ariko njyewe nirabye sinkengeretse
yaya ntikengeretse na gatonya kuba uri umukenyezi afise impano nk'iyo cyambere na mbere nta kintu na kimwe gikengeretse muri byo uri umubyeyi w'abana batandatu uribeshejeho bisigura yuko atari ibintu by'abantu bakengeretse nk'uko bivuze tubandanye rero twumviriza kandi karirimbo karyoshe umwaririmbye nako nyine ukatubwire udusigurire bimwe mu bijyanye nako
ego
Yeah.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Ego nayo nyene itubwire ibijanye nayo iyo ndirimbo yaryoshye cyane ndakeka harimo ibintu bijanye n'umukenyezi umurundikazi ariko duga ku ijambo tubwire.
Ego ni umurundikazi iyo ndirimbo nayihawe mu mpemu yanjye mu gihe hariho Fondation Femido Jaba iri kuratunganya ihiganwa ry'umutwakazi mwiza ahiga abandi mu bwiza. Rero sinabyiyumviriye muri uwo murongo, ahubwo niyumviriye ku mukenyezi cyangwa umwigeme afite ubwiza buhambaye, akora ibikorwa ibikora inka, akora ibintu bihambaye, ateza imbere igihugu, mugabo akabinyegeza akikengera akageza ntashike mu bantu, ntaze abandi bari, ntaje mu mahiganwa nk'abandi, ntaze ngo aririmbe cyangwa avuze umuduri nk'abandi, yinjire mu maorchestre nka twebwe. Nandi ko ndahimiriza ujya nyine yikengera yitwa ngo arafite ubwiza, arafite ikintu, arafite ingabirano, mugabo ntayize. Ariko ntayize icyo kintu afise gikayangana, ntakizana habona kugira ngo kigire icyo kimaze gifashe mu iterambere ry'igihugu cyangwa kinamufashe nawe kimuteza imbere. Nuko nayikaduse iyo ndirimbo ndayizana ku mugaragaro kugira ngo mpimirize abandi kuza ahabona, ntibitinye baze bakora ibikorwa nyine babizane kuko nabo barashoboye.
Ego muri iki gihe turiko turahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi, iyo ndirimbo kumbure irumvikana henshi bariko baragerageza kwigina umukenyezi cyane cyane umukenyezi murundi kazi, uyo munsi kuri wewe usigura iki, wawiginye gute muri rusange?
Muri rusange na sindawufata nk'irya tariki yo munani, sindawufata nk'umunsi umwe, ni uko twafashe umunsi umwe tukaba ari wo twigina muri rusange, muga umunsi ku wundi twategerezwa kwigina ibikorwa by'umukenyezi, tukigina ingabirano ziwe, tukigina n'ubushobozi afise. Imana yaraduhaye natwe ijambo, yaraduteye iteka, urazi kubyara umuntu nitwe tubyara umuntu. Rero numva yuko umunsi ku wundi twotegerezwa kwiyumvira, ntitubisige kuri rya tariki ya munani urya munsi nyine ngo biherere aho biherere muri stade aho twagiye kwigina, ahubwo tubandanye tubaho ubwo buzima bwo kwigina umukenyezi kuko ewe akora ibikora inka.
Ego. Kama tugarutse kubijanye n'umuco kama w'igihugu cy'u Burundi. Mu bisanzwe ubiravye ni mwebwe baririmba canke bavuza ibikoresho kavukire nimwe muhagarariwe imico kama y'igihugu. Mutabikoze canke mudahari umuco kirundi wotituka ukanibagirwa muri rusange. Ibyo none kuri mwebwe mubibona gute mubivuga kwiki?
Urabajije ikibazo cyiza rwose. Ndabona ko turiko turasaza, naho hari abatwamuzaho nk'abana bacu ntitubura umwe cyangwa babiri bagera ikirenge mu cyacu. Mugabo ni nko kwibutsa, ni ukwibutsa kuko barabizi nka leta y'igihugu cyacu ikatwibuka nyine ikadushyira ahabona. Naho hariho ikiza cya COVID, ariko urabona yuko tutari kujya kuri sene, nta makaroke, nta biteramo, twarateramisha abantu ku bicurangisho kavukire, ugasanga hari ibintu bya kera bibutse, tukavuga ibicuba, tukavuga amazina, tugateramisha abantu. Mugabo urabona uyu mwaka ugira kabiri ibyo bintu barabihagaritse. Ego ni byiza kugira ngo tutandura cyangwa tukanduza abandi. Mugabo na byo twobikora nimba ari ugukaraba n'ubupfukamunwa twogambara, mugabo umuco wacu tutawusegasira. Ntiwibagirane kuko utaye akaranga utakabanga ugatora agaki akaranda. Urumva umuco n'urufunguruzo rw'iterambere.
Ego kandi ni mu buryo uvuze yuko kumbure leta ikwiye kubashigikira, ni no mu buryo bw'uko leta yogerageza kugira kigoro ko gushigikira abaririmbyi cyane cyane abaririmbyi kama. Ariko kandi kubijanye no gufasha abari nyuma yanyu nk'uko babivuze, hariho uburyo mugerageza kwigisha abandi bari nyuma yanyu, abana bashobora kuba bafise uko kwifuza kuja muri iyo nzira murimwo yo kugumana umuco kama w'igihugu cy'u Burundi biciye mu ndirimbo. Murafasha abandi mu kubafasha mu kubigisha gucuraranga ibyo bikoresho mukoresha?
Ego icyo kibitu kiriko nk'ubu hari umugwi witwa Umuduri Gospel, hari Peace Team. Iyo ni imigwi nashinze kugira ngo twigishe n'abandi, twigishe n'abigeme n'abakenyezi n'imisore n'inkumi gucurangisha kavukire, kuririmba, kuvuga amazina, kuvuga ibicuba, gucuranga inanga. Ibyo byose bikorera muri iyo migwi.
Ego
gusa icyo twose abantu kudufata mu mugongo bakadufasha kuko ugiye kwigisha urazi ko hakora mu nda.
Ego
mu nda harari inzara hakabyuka inzigo.
Ego
ntiwujya kwigisha. Ego nibyo. Kandi iyo urabye naho mutakimbajije ariko kirimo muri icyo kibazo mwambajije, uzorabe muri muziki moderne yo hanze nka gitari biki, usanga management ziboneka vuba byihuse. Mugatwewe nta management tugira, nta muntu adufata mu mugongo, nta muntu ashobora kwaduka ngo avuge ati wewe ndagushyigikira kuri iki. Uwo muco w'ibyo biturangisho kavukire ndabishyigikire, nanjye ndagufashe kugira utere imbere kandi uteze imbere n'abagukomokaho. Urumva rero twebwe abanyakaranga nta management tugira, nta manager batwirukira.
None ntashyirahamwe ryerekeye imico kama cyangwa indirimbo z'imico kama yobari hari muri iki gihe cyo kwegeranya abaririmbyi bavuza ibikoresho kama mu gihugu muri iki gihe, mwojamo cyangwa mufise ubafasha gutera imbere kurusha?
Ego ndarifise, narishinze mu 2019 daranahawe agrema. Ego ndarifise yitwa ISP, Association Socio Culturelle pour le Patriotisme. Biraho turakora mugabo tukanarimenyekanisha, ariko biraho nyene ngirangira urabitahura.
Ego patriotisme nyene kugira gukundisha igihugu abantu biciye kumbure mu ndirimbo.
Ego biciye mu mico n'akaranga by'igihugu.
Murakoze rero muri iyi minsi bariko barahimbaza iminsi mpuzamakungu yahariwe abakenyezi ku isi. Hari ijambo cyangwa ubutumwa wowe ufitiye abakenyezi bagenzawe mu gihugu, uko ubona ibintu bitera bigenda, uko batera baro bahabwa ijambo, bahabwa uburenganzira bwo gukora ibintu biriya. Hari ijambo uwo bafitiye muri iki gihe iyo uri kurabaririmbira cyane cyane cyanke ubacurarangira?
Ego hari nanabishyize no mu ndirimbo ku gitero cya nyuma cyitwa cy'indirimbo yitwa Umugore Mwiza. Ndababwira nti nukiri uwamira ku ruhimbi sigaye serukana n'abandi, uwarawiteka n'ijambo nawe by'igihugu birakuraba. Urumva nimba baraduhaye iteka n'ijambo tukatubyara abami n'abasebarundi n'ababwenge n'ababwitonzi n'ababumenyi, no kuvuga duprofite iryo jambo iryo teka n'iteka nibaduhaye kugira ngo duhaguruke dukayangane kandi tumenyekane.
Urakoze cyane, ariko reka tubanze twumvirize n'akandi karirimbo kawe, hama nako nyine ukavuge ko kuko muri iki kiganiro turifuza kukumenya kurusha, kumenya ubutumwa bwawe kurusha, no kumenya byinshi kurusha. Reka tukumvirize nako nyine. Ego ako nako kavuga ibijanye n'amahoro, utubyira ingene wakiyumviriye n'impamvu katumye ukandika ugasohora?
Ego amahoro arahinda akamurika. Urumva ni amajambo abiri, arahinda kandi akamurika. Ikintu gihinda ucumvira mu matwi, hanyuma ikintu kimurika ukabona urumuri, ukabona umuco wacyo. Rero amahoro tagashishishwa rumuri ngaha mu Burundi, Natwe twavutse mu myaka aya magume myaka hari kwingwano intambara urabibona ibi byahitiye muri aka karere kose ka Afrika Central na muri Grarake habaye ingwano habaye iki rero iyo wicaye nko mu gihugu nk'uko ukumva haratekanye ukumva haramahoro nk'umuririmbyi nka njyewe ucugira ihishurirwa n'igihe cyabaye n'igihe cyahindutse n'iki kidasanzwe gihari n'iki tutari dusanga tutari tumenyereye n'amahoro amahoro rero ahantari dutanguriye ku muntu umwe wenyine umuntu w'umunyamahoro urabibona kuko ibibogaboga ku mutima biraseruka ku munwa ukabona yuko aratanga amahoro kandi nawe arayiha umuryango urimo amahoro nta ndyane ntuzobumva mu manza hirya hino bariko barajyana oya igihugu kirimo amahoro uzobimenya na aho harimo n'ikindi n'icyumviro narengemo kivuga ngo namwe abari kure bari hakurya y'imbibe z'igihugu murate murabe muturabire ko harimo amahoro mu Burundi bwa Nyaburunga amahoro umva aragasaye yaramamaye yafiriye hose mu gihugu nta hantu wosanga kuryana n'icyo nashatse kwigisha era amahoro arahinda wayumvisha amatwi naho n'ubu aho nicaye ntugeze numva n'urusasu cyangwa amangumi ndayaterwa oya urabyumva mu matwi yawe yuko mvugisha ijwi rirenga kandi ry'amahoro hanyuma aramurika cyagashishishwa rumuri iyo yonyine aramurikira abantu twabyita ko ari yamurikira ibirenge by'abarundi kugira ngo bahanahane amahoro kandi bayajabukane no hakurya y'imbibi bayahe n'ababanyi
ego ni kigwa kiza cyane cyo gutanga haba mu kibano mu gihugu none uraronka kandi karyo kukuza uragenda mu banyagihugu mu gihugu hagati kumbure kwigisha inyigisho nkizi ko kumbure biba biciye mu ndirimbo abantu baravyakira kurusha uko bo kwakira ijambo risanzwe ry'umunyepolitike canke umugwiza atunga canke umuntu runaka bagira gutsimbataza amahoro uraronka ko kajye kuguja mu banyagihugu mu kibano kabaganiza ku bintu nk'ibyo
mbere corona itaraza itaratuzira narabasha kuyaga n'abantu kandi abantu baranyiyumvamo cyane mu kibano ababanyi ugasanga ingu tuvugiriza umuduri ugasanga nshishijemo mesaje abantu babashije kuyumva gusumba uko bakumva radiyo kumva abantu bavuga gusa muga iyo mesaje iririmbwe iratahurwa kandi igakundwa cyane gusumba ayandi ma message aje mu bundi buryo
ibibazo by'abakenyezi n'abigeme byovyo navyo nyine uraronka akaje ko kubikorera ko muri iyi minsi ni nk'ibihe ubona yitembereye hana hariya wifuza kumbure no kuririmbira ko kubishira habona
ndafite indirimbo nyinshi mfite nka album zikoze muri studio zishika zitatu indirimbo hafi 40 z'ama audio buri ndirimbo irafite message ihereza abantu rero ikintu cyabuze ni nko gufatwa mu mugongo kugira ngo mbashe gusohora message ishike kure kuko si abarundi bonyine bayikeneye si abarundi kazi bonyine bayikeneye n'abanyamahanga barakeneye message ndirimba uzumvirije wumva yuko kuririmba si ukuririmba gusa si agahogo gahibongoza iki suku hengeka amajambo urya ni message ni inyigisho ni ukwigisha twebwe turigisha uwasobanukiwe agatahura neza umuziki icyo ari cyo umuziki si ibyuma ducuranga cyane cyane umuziki ni mesaje dushikana ahantu kugira ngo isi ihinduke
nibyo cyane urakoze cyane rwose ku butumwa no kuri ma mesaje waduhaye ubutumwa uduhaye no kunyigisha uduhaye reka mvuza kandi kadirimbo ka nyuma hama dutere dusozera ikiganiro indirimbo zawe ziraryoshe cyane abatwumva abanywanyi bacu ntiziza kubagwa nabi twumviriza kandi kadirimbo
yego
Thank you.
Nkako karirimbo twumvise turumva yuko kare kurahimbaza Imana nta utundi turirimbo uririmba ni ndirimbo iryoshe cyane twayumvise yuko uvuze yuko Imana iraganza none madame Gloriosa abifuza kugura indirimbo zawe amasede yawe audio zawe bo gushikira gute bo zigurira hehe kumbure n'abari mu mahanga bo hamagara hehe kugira ngo bashobore kuzironka
umuntu azifuza urabona nyene ndacari muganzo shika kure kuko nizirika zara magi muga bo mpamagara barashaka kumpamagara nkuko na bagaca mu nzira wa TM hamaga ntatiruhereza kuri imyeyire murabona ko turi mu iterambere isiri kuba civilize rwose iriruka cyane n'iterambere bamwe bazishyira kuri YouTube mugabo kuri YouTube murazi yuko izigenda cyane kandi ziteza imbere umuririmbyi n'ama video ni clip rero uburyo usanga bigoye nyine no kuronka aya audio utusanga nyine no hari kimwe wigo ukagiheba ugaheba iki n'iki cy'ubuzima bw'iwawe kugira ngo ukora akaririmbo kuko uba warakitangiye rero nibaza yuko boca kuri telefone
wogira ko uduha izo nimero za telefone zaba aho gushikira
ego ari please dessa sentence ya code y'u Burundi nyene mirongo irindwi n'icyenda ubusa mirongo itanu n'icyenda amajana atandatu na mirongo itatu na gatatu
wasubiramo
please dessa sentence ijya kode y'u Burundi hama mirongo irindwi n'icyenda ubusa mirongo itanu n'icyenda amajana atandatu na mirongo itatu na gatatu
ngo urakoze cyane rwose ndagushimiye cyane rwose ku kanya wafashe ku kuganira natwe kumbure dusozera akajambo ka nyuma ndabashimiye cyane rwose madame Gloriosa
nanje ndabakengurukiye kuba mwanyimviriye kugira ngo munganize tuyage neza ibiteza imbere abantu Imana
yego ndabashimiye rero mwe mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi nk'uko bisanzwe dusanzwe tubashikiriza abatumire batandukanye cyane cyane abakenyezi muri rusange ku munsi wa kabiri uyu rero mwumvise ya Gloriosa ntakiruta Imana batazira muduri ndabashimiye mwe mwese mugire umunsi mwiza mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
Sita Dr. Clown. I wanna say thank you to my brother, Grande Ngehe, le patron de la capitale, rich man. Yes, man, Bali. Everything is Bali Swiss. I know. Yeah, man. Bamwe bakubwira, Dr. Clown no more mande. Abandi bakakubwira, Dr. Clown ashaka ehehe. Amaze kuroma ehehe, azoca kureka. Abandi bakubwira Dr. Clown no more mugi Abandi bakakubwira Dr. Clown nari seriye
abo bo se ba ku kiri yo bo se ba ra ku shaka kumbe do ta ka da na bo bo na e ba bo me yo ba bo ka e ka yo se no ko me ya abo bo se na ba ko se se da ta ka da na bo bo na e ka ko me yo ba bo ka e ka yo se no ko me ya abo bo se na ba ko se se e bo ko ya mo si tuja kuraba nziza dengire tuhura no muhongo me akugira lekana na dopa bona dabla oza visa wabore benshi arakubesha mama abani bakugira dokta klauda zokutelinda amaze kukutelinda mama azoja kuleka umbe dokta klauda nabomona ekako mejoba moka ejojo seno kumesa don't talk loud in no more for you. I want to go back to Gera. We are going to go no more Sunday. But I want to go back to Gera. We are going to go no more. I want to go back to Gera. No more. 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 No
bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika muntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
I really wanna be with you, yeah. I really wanna show you what you mean to me, yeah. Oh no. No matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama. Yeah. To death forever be with you, yeah. Yeah.
reka kubisimita yeah. Oh no mabe sikara nawe oh no baby wange ye mukazi wange no inami ashi ya beta sile inami ashi ya wina hey. Sile wina mawala
America. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikiriko cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikiriko cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye ikiriko cyacu. Tangi jambo kuwanya jihuguyo yabayi isubiko chachu.
gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu Yabai, isubizo cyacu.